urumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi. Kuri uno munsi wa gatatu muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio gatanu, ni mu kiganiro cerekeye amagara y'abantu. Kuri uno munsi wa gatatu amahoro rero mwese muduteze amatwi mu kiganiro cyo kuri uno munsi wa gatatu. Turaganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu, tuganira ku bikorwa by'ishyira hamwe Cliniciens Sans Frontières, abavuzi batagira imbibe mu Burundi, byatanguye mu ndwi iheze. Ibyo bikorwa bikaba ari inyigisho kugwaruka go mu gisagara cya Bujumbura ruri mu karuhuko k'amashure, akaruhuko kici. Izo nyigisho zerekeye ukwirinda ingeso mbi, ukugwanya ingwara zica mu bihimba zirondoka n'imbanyi batifuza. Mbega aho muherereye mwoba mubona ugwaruka gukora iki kugira gwirinde ibyo bibazo muri iminsi rudafise byinshi go baruri kurakora? Nkuko rero bisanzwe, kaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo. Nimero yacu ni ya indi nyene, ni 1 2 0 2 1, ndamurantunga, ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Turayisubiramo mu kanya, ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nkuko mubyumvise rero, ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ku munsi wa gatatu tuganira ku bijyanye n'amagara y'abantu. Ku itariki zine z'ukwezi kw'indwi, ishyirahamwe Cliniciens Sans Frontières, abavuzi batagira imbibe mu Burundi, yaratanguje isekeza ryo gutanga inyigisho kugwaruka go mu gisagara cya Bujumbura ruri mu karuhuko k'amashure. Izo nyigisho zerekeye ukwirinda no kugwanya indwara zica mu bihimba byirondoka n'imbanyi batifuza. Izo nyigisho zizomara ikiringo cy'amezi atatu, zikaba zigamije gufasha urwaruka kwirinda kugira inyifato zishobora kubatuma bagira ingorane z'amagara bitewe n'ingeso mbi zizanana no kutagira icyo bakora umwanya bari mu karuhuko. Ni mu gihe kandi umushikiranganji w'indero y'amagara y'abantu yatangaje ejo ko igihano cyo guhagarikwa mu ishure mu kiringo cy'imyaka ibiri aricyo kigiye guhabwa abanyeshuri b'abahungu bazotwaza inda z'ishushu abigeme bingana. Ivyo vyashikirijwe jo ku munsi wa kabiri mu ruganda rwatunganijwe n'ibiro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afatikanyije n'ubushikiranganji butandukanye ku banyeshuri babigeme bo muri komine Muha bo mu gisagara cya Bujumbura. Mbega none aho muherereye mwebwe mubona ugwaruka gukora iki kugira gwirinde ivyo bibazo muri iminsi rudafise byinshi rukora? Nkuko bisanzwe rero turabararitse mushikirize ivyumviro kuri kintu kibazo n'ibibazo. Nimero ni 0 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Aba tugiye kuganira kuri iki kibazo cy'ugwaruka muri rici ni ishyirahamwe Cliniciens Sans Frontières, rifise amavuriro mu bice bitandukanye by'umugwa mukuru wa Bujumbura, ikaba rifasha abanyagihugu mu buryo butandukanye butari buke, harimo kwisuzumisha indwara, kwibaruka n'ibindi byinshi by'ubuvuzi, hamwe ni n'ukugira neza abanyagihugu. Turi kumwe rero ku murongo wa telefone umutumire wacu ni ingenieur Albin Uwimana n'umuyobozi ajejwe imigambi muri iryo shirahamwe twakira umutumire wacu ingenieur Albin twongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane Oriane, ndabashimiye cyane kuri mwasubiye kuduteka mukadutubira. Ngashimira radio iyo ya Amerika, ngashimira kandi n'abantu bose akakanya bari kwatwumviriza bumviriza kino kiganiro kuri sana.
Murakoze cyane gose kwitaba kino kiganiro kugira mugerageze kudufasha ivyo muwa muri ko murakora mu gufasha urwaruka. Areka tubanze dutega amatwi inkuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanye nka duteguriye ejo kubijanye niyo nama yabaye ejo aho umushikiranganji yatangaje yuko igihano kizohabwa abanyeshuri b'abahungu bazotwaza inda abana b'abakobwa bingana. Tumutega amatwi Evariste Nzikobanye.
Ubwo Rwanda rwatunganijwe kuri uno wa kabiri ku banyeshuri b'abigeme bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye yo muri komini Muha iri mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura. Imvo y'ubwo Rwanda yari yo guhimiriza abo banyeshuri b'abigeme kwirinda icyo cyose cyo batuma batwara inda batifuje. Umwe mu bashikirije ibyigwa avuga ko amazi yarenze inkombe mu mashure yaba mato mato canke yisumbuye. Mufasoni Ansila Manirambona akora mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza yasiguriye abitavye urwo ruganda uko ibintu byifashe.
Abatari bake bo kuva ku myaka 15 gushika kuri 24 ni nk'ibice 31 ku ijana byaba bihitanywe n'imbanyi, n'abana n'ugwaruka 30 n'abandi ku ijana barahitanywe n'imbanyi. Ibyo n'ibiharuro byatowe kwa muganga bafiriye mu mihana, ibiharuro byabo ntibizwi. Hariho rero n'abandi bashoboye kurwara za ndwara zo mu kigo kubera iki? Nta muntu arwara indwara yo mu kigo bidaturutse ku kwibungenga. Ahanini biva ku kwibungenga, cyane cyane abo bantu batwara imbanyi bataraheza gukura, abantu batwara imbanyi ntibazipimishe, abantu batwara imbanyi ntibibarukire kwa muganga, bene abo barakunda gukarigwa n'izo ndwara zo mu kigo. Ikibabaje rero cyane muri ibi nuko harimo abana bato bato cyane imiyabaga n'ugwaruka. Murabona ko dufise hafi ibice 24 by'abana bagwaye cyangwa ugwaruka gwagwaye indwara zo mu kigo bakiri bato cyane gose. Ni ibintu bibabaje cyane kuko indwara yo mu kigo ni kimwe mu bintu bikura kwa gateka umuntu kuko ntasubira kuja aho abantu bari.
Mutambukanye w'umukuru w'igihugu nabo nyine yari yitavye urwo ruganda rwabereye muri zone Kanyosha. Denise Nkurunziza nabo nyine yerekanye ko urwaruka rw'abigeme ruri mu mashure rugeramiwe n'izo ndazishushu.
Umunsi umwe niho hari abana banyicarize ngo mu bisanzwe twagira utusigurire ngo inabi ngo iri muri copinage, ngo icyaha ngo ubukoze ngo ugize copinage. Ndaberekane inabi irimo ni yuko mutambaye ibyuma, imibiri yanyu si ibyuma. Inabi ni yuko iyo copinage iza kubasuka mu busambanyi. Nico gituma umukobwa w'umunyabwenge aririnda ibyo gukwegana, ibyo kurondera gukundana n'uwo badahuje igitsina, arabyirinda akazogera gukundana avuga ngo jewe ndageze kuba ku rugo. Rero kugira ngo bikunde, mwirinde gukwegana n'abasore hakiri kare, mwirinde gukwegana n'abagabo hakiri kare.
Kugira izo nda zishushu zigabanuke mu mashure y'abayintanga canke yisumbuye, umushikiranganji w'indero yafashe ingingo muri urwo ruganda. Janvier Ndirahisha yashikirije ko kuva ubu abanyeshuri b'abahungu bizomenyekana ko aribo batwaje izo nda zishushu abigeme bigana nabo nyine bagiye guhagarikwa mu mashure co kimwe n'abo bigeme mu kiringo c'imyaka ibiri.
Murazi neza yuko abigeme batwara inda bagarutse turabaha umwanya kuja kose ijya mwana kuko nawe yavutse tube yakoze ikosa yaravutse reka nawe aronka amahirwe yuko bamwosa. Mugato kavuga tuti bikagaragara yuko iyo nda yatwawe n'umunyeshuri bigana umuhungu, bibafasha kuko umwana birababaje iyo umwana akura atazise akubaza ngo mama jewe data ninde. Iyo mwanya rero yamumenya ari umunyeshuri avuga tuti bibajyane rero mu kiruhuko niyamubyara. Wa mwana yumve ko afite sese hamenyake biriheze bagaruke bahize banza bige
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaboneho nakajyo ko gutekerera impanuro abanyeshuri babigeme bo muri commune muha muri kino gihe batanga uburuhuko bwice
buno buruhuko rero nibuze bubabere ubwo kuyerera buno buruhuko nibuze bubabere ubwo kuryama gushika saa yine birateye isoni umwana w'umukobwa aryama gushika saa yine umuntu akinjira mu nzu saa yine inzu itarakubugwa hari umwana w'umukobwa w'imyaka 20 hari umwana w'umukobwa w'imyaka 20 ningahe birateye isoni nimubyuke hakiri kare mugire isuku mu muryango mufashe ababyeyi nakaryo kuko ababyeyi nabo babona yuko muri mu karuhuko mubafashe guteka ese umwana w'umukobwa agera kuja kubaka atazi guteka
ubwo ruganda rwatunganijwe n'ibiro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bifatikanije n'ubushikiranganji butatu bwa leta y'Uburundi bujejwe indero ugwaruka n'amagara y'abantu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze cyane Evariste kuri ico iyo nkuru waduteguriye abirumvikana yuko ubushikiranganje butandukanye mu gihugu cy'u Burundi leta irikirahagurukira iki kibazo cugwaruka mu buci usanga rudafise ico bakora kubona ugo ruganda rwabaye bikumvikana ko kandi n'umutambukanye umukuru w'igihugu nawe nyine yahagurukiye kino kibazo rero nkuko twabibabwiye turi kumwe na Clinicians Sans Frontières ni abaganga batagira imbibe baserukiwe na ingenieur Albin Uwimana niwe turi kumwe ku murongo irishamwe rero rikorera kora ibikorwa byo kugerageza gutanga inyigisho muri ugo rwaruka ruri muci rudafise byinshi rukora kugira ngo bagerageze gukingira ibyo bibazo bashobora guhura nabyo byo gutwara inda byo kugwara ingwara zice mu bihimba byirondoka n'ibindi byinshi arabidusigurira mushinga nahe Uwimana ishyirahamwe ryanyu rirafise nkuko twabivuze mu ntango w'amavuriro mu bice bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura n'ahandi igiciyumviro cyo gutangura izi nyigisho cavuye hehe coba cakurikiye itangazo ryashikirijwe n'ubushikiranganji bw'ibihano bizohabwa abo bana bazotwara inda z'ishusho
murakoze cyane kutubaza icyo kibazo icyumviro ntabwo cyavuye ngaho ho ahubwo turaba ibikorwa dusanzwe dukora iminsi yose amaraporo turonka abantu batwitura twasanze rero ikibazo koko cy'ugwaruka na cyane cyane abo banyeshuri ari ikibazo kinini cyane twifuza ko twatangura igikorwa kizomara amezi atatu atanga itariki zine nkuko mwari kuze ukwezi kw'indwi icyo gikorwa rero kikaba kirimo n'ibice bishika bitatu uko bigabuye guhimiriza ugwaruka abo bakiri bato abanyeshuri kwirinda izo ubushurashuzi izo ngeso mbi bakijukira ibikorwa byo mu rugo ibikorwa byobafasha ndetse bakaronka minervare cyangwa bakazonka amakaye bakunganira ababyeyi hakwishinga bagenda gutembera bagenda gutambiro bagenda mu ngeso mbi rero ni ku gisata kimwe igisata cya kabiri twifuza kuzobwira cyo kizomara ukwezi twarabonye yuko igitsina gabo cyane abo bahungu mu gihe bakorewe wa mu cya gikorwa bita circoncision umukiruni ngirango no gusiramura n'indi ibindi bitango nakoresha twasanze rero n'abahinga baramaze kubyemeza ko 25 ku ijana bikingira ubwandu bwa sida bityo rero tuzogikora tutamara n'ukwezi k'umunani kose mu gihe turacyashakisha ibikoresho kuko bisaba ibikoresho bitari bike maze tukigirire abantu icyo gikorwa ikindi cya gatatu tuzogira kuko turi mu gisata cyo gukinga niko kinga gusa izo ndwara zandukira zice mu birondoka cyane inda batifuje turakinga cyane twasanze n'ikibazo hari ikibazo mu miryango cy'inzara ugasanga hari abana twashoboye kuraba bashyika amajana abiri bagenda n'ibibazo byo gufungura nabi nabo twifuza nabo nyine kugira ngo turokore ubuzima bwabo amakara yabo kuzobahereza ingaburo bitwamara kwironka mu minsi ya vuba
murakoze cyane none zimwe mu nyifato tugarutse kuri ugo rwaruka zimwe mu nyifato zitabereye mubona kandi mwizera gufasha ugo rwaruka kuvavana nazo ni nk'iziye muri iki gihe
icya mbere ugwaruka cyane cyane duhere ku bigeme bakunze ibintu bigezweho baronka za telefoni zirimo za watsapu baronka amahera arja do poche amafaranga yo kwinezereza ni rero bamaze kwifuza ibyo gusa neza baca bakirira gukoresha ingufu kugira ngo baronke ubwo buryo ayo mafaranga. Uri umubyeyi ufite abana batanu ntabwo ushobora kwagurira telefone z'ibihumbi cyane cyane n'ibyo ukunda ukore kwa ariya minerivare we ubahire bisi wagaburire hama ugute ubagurire amatelefone n'amayinite urundi gihe uri umubyeyi abo bishobora rero abo bakobwa baca bagerageza gukoresha ingufu bafashana n'abagabo baba bubatse cyane n'abandi banyeshuri bagenzi babo n'abanyeshuri bagenzi babo kugira ngo ibyo bibafashe ahandi undi munsi bakagendera mu byo bya copinage nyine ibyo bijyanye na copinage natwe tubamenyesha yuko ukiri umunyeshuri nta copinage yemewe ntabyo gukundana tubabariye ati nuheze amashuri yisumbuye nuheze amashuri yisumbuye wereke ababyeyi bawe diplome uri umukobwa uri umuhungu ubarire ababyeyi ati rero ndakuzi ndakeneye mu ndondere umugore cyangwa ndakeneye mu ndondere umugabo uzoba ufite uruvugiro uzoba ugeze burundi ugeze n'ababyeyi bazobona kirega n'ibyo wa mwana yawe nduko amaze gukwereka ka diplome gatoyi kandi n'imyaka n'umubiri ubwo bakagikorerako n'ibyo rero cyane cyane dushimikira ko ukwiga ni kimwe ibyo byo byo gukundana bya copinage cyangwa iby'abagenzi ni iki ibyo ntabwo byemerewe
abakobwa turumva ariko bakenera utuntu twinshi bikaba ari nayo mpamvu bagenda kutoronderera mu bagabo no mu bandi bahungu abahungu bobo nabo ikibazo bafite cyane cyane ni ikihe cyangwa bahura naco ingorane zabo usanga ari nk'izi
zibatuma bahura nyine bakwegera muri urwo bushyashuzi cyane harimo kunywa inzoga nyinshi n'ibiyayura mutwe ikindi ni uko baraba ajya amasinema ya masinema baraba yitera soni ubara na yarungikanira kwa WhatsApp ibyo rero bigaca bimutuma bimutsimira gukora izo ngeso mbi rero wanashaka aranahindahinda baranakoresha ubwenge abo bahungu nabo nyine si bo bonyine nabo nyine bafite uruhara runini kuko barahindahinda abo bakobwa bahera ngo urankunda ngo uragirane ngo turakundanye bagatangura rero umwe yembita ubundi muzoze muhira cyangwa tuzohurira nana n'umuhungu rero nawe nta n'ikimufasha kwiteza imbere kuko usanga azanye n'izindi ngeso mbi z'ubusumba z'ububeshi kuko abwizwa kongera amafaranga ari uwo mukobwa bavuganye aramukomunika komunikasiyo isaba amafaranga ugasanga na minerivare hari n'abo dusanga bariya amaminerivare bakayajya kugira yabakwiriye muri izo ngeso mbi
nibyo birumvikana ko bisaba uburyo kugira ngo izi ngeso bazigumane babandanye bazijamwo bisaba uburyo nk'uko mubisiguye nibyo murakoze cyane rwose ikintu ni ikiganiro giha ijambo abanyonyi biradishwa irya Amerika nk'uko mubizi kandi cyane cyane cyerekeye urwaruka uno munsi turabararitse muhamagare mushikirize ibibazo byanyu ibyiyumviro byanyu uko mubona aho iki kibazo gihagaze cyo kutagira ibyo mukora cyane muci aho muba muri mu karuhuko k'ishure n'icyo bafasha kugira ngo ntimugwe mu bibazo cyane cyane byerekeye amagara yanyu duherere rero ku murongo wa telefone kuwitwa Chris. Chris uraho neza? Halo Chris? Chris ka telefone karamugoye reka tubandanye twakire Emmanuel uraho?
Uraho neza.
Amakuru uduzijwe tukumve Emmanuel.
Ndamumva neza ni Sengayire.
Witwa nde?
Sengayire.
Sengayire? Ikibazo cyangwa icyumviro?
Mbanje gushimira ubatumirwa mwadutumiriye bakoze cyane baje kuganiriza urwaruka muri rusange dore ko arizo mbaraga z'ibihugu byose ariko nta mubazo nti mbese inyuma y'ibyo biganiro biri gukorwa mu Burundi ko tuzi ko hari uburyo bwinshi bwo kwirinda izo ndwara ndetse zitateguwe ko tuzi ko urubyiruko muri ino minsi rufite ibintu byinshi bibangamiye n'ibishuko byinshi bibagendaho cyane ndetse hari uburyo bwinshi tube mu Rwanda dufite bwo kwirinda uwunaniwe kwifata ngo yirinde hari ubundi buryo buhari bwo gukoresha agakingirizo ndetse no nyuma yaho kuba babakangurira ibikorwa byo kwirinda no kwifata ntabwo babageneye nk'ahantu runaka hazashyira udukingirizo dore ko iyo minsi igoranye mumbarize niba ari aha mumbarize rwose
urakoze cyane rwose Sengiro urakoze cyane turamubaza umutumire wacu kumburere kagire ko akwishura umushinga nahe uwimana ikibazo cyiza ca Sengi yire yavuze ati hari gihe bigorana ubwo gwaruka rumaze kuronka izo nyigisho birashobora kugorana hari udukingirizo udufuko mubafashisha
akoze cyane ndamushimiye abagize neza cyane nibyo umurongo wa mbere icy'imbere n'ukwirinda n'ukwihangana ariko nyine abantu nibameze cyo kimwe ko anashaka twasanze mu Burundi reka tuvuge cyane mu Burundi twasanze ikibazo cyinshi cy'abantu bandura n'umugera wa sida ari abantu atari abakizwa abo bita abarokore cyangwa abakizwa kubera iki barinyegeza n'ababarongora n'ababahimiriza abapasiteri cyangwa abayobozi babo mu by'amashengero ntabwo bababwiza ukuri rero nibyo twabirongera kandi twababwiza ukuri iyo binaniranye kwihangana koresha agafuko kuko turabubahereza nyine tuba tubufite tuba tuti hako tukubura tubure umutima wawe umwemu yawe ipfe ibyo tuzobure umubiri wawe upfe n'umutima wawe byose bipfe reka turebe kimwe ariko ibindi bibiri tubirokore nibyo rero ari ku murongo wa mbere tuba twabariye ni ukwihangana kandi kwihangana birashoboka baracyarugwaruka n'abagabo n'abagore bamaze kubaka barihangana ariko uyu misore n'izo nkumi batarubaka batarashyika mu bigero icyo babuza kwihangana cyo barikiye nicyo rero uwo murongo wa kabiri nyine wo byananiye twamubarira nicyoka kumubarira ariko kandi ibyo tumaze kubona tubona abantu bahinduka tubona abantu bahinduka kuko n'amatemanyaje cyangwa intahe zabo baba bagendera muri izo ngeso mbi birabababaza bakakubara ati none dufashe twumva muri ibi bintu gute kuko biba nizera wese kumva sitagura bibasitavuze uburyo binatuma no kutamenya batamenya binagatuma n'ubuzima bwabo butagenda neza nkuko bategereza kugenda hari igihe usanga ari nk'umuntu abadandaza
urakoze cyane rwose uretse abanywanyi bacu ku mirongo ya telefone baduhamagara bashikiriza ibyiyumviro turafite n'abari kuri Facebook nabo nyine bari kubashikiriza ibyiyumviro byabo abatari bake reka dusome icyumviro cha Thomas Bukeye kumbure mushinga nta w'Imana namwe mugira ico mubivuze ko ni icyumviro kirekire ariko yatanze ibintu by'akamaro cyane tanze ingingo zitatu avuze ati ubwa mbere bwo leta yoshiraho ibikorwa rusange biriha abanyeshure bari muri vacances nko gusanura amabarabara hama inyuma y'ibikorwa hakaba inyigisho zigisha uko bakwiye kwifata cyane cyane abigeme kuko nibo usanga ari bakenera utuntu twinshi muri vacances bigatuma bata indero gushika naho baja gusambana n'ababaruta ica kabiri abanyamadini barakwiye guhagurukira indero yabo yabo barongoye mu masengero cyane cyane mwino minsi y'uburuhuko atubganyuma n'abavyeyi abo bavyeyi babo bakwiye kwiyegereza abana babo mwino minsi y'uburuhuko bakabaha ivyo bakora kugira umwanya wo kuja mu bindi bintu ntibawuronke gutyo vyofasha kugira vyofasha gukinga murakoze rero turabe ico muvyumvira ko kuri ibi vyumviro vya Thomas Bukeye icambere ahereye kuri ico cerekeye yuko leta yobaha ibikorwa byo gusanura nk'amabarabara bakabibahembera mubona igicyumviro cyo kunda
yego cyane kirakunda kandi leta ikunda kubikora ariko cyane cyane yavuze ikintu cyiza ababyeyi uruhara rugaruka ku babyeyi ababyeyi na petra bivuga kuko tuyagirirwa amahirwe n'ababyeyi bakaba harimo baherekezwa n'ababyeyi babo n'ibyo ni ikintu cyiza cyane kuko twahimiriza n'ababyeyi babaherekeze kugira ngo inyigisho nabo batumve ni byiza rero abana kubaha ibyo bakora twaba udukorwa duto twaba two mu rugo kumesura two kugirane bakabaha ibikorwa kuko iyo uri kurakora ntabwo ushobora kugenda mu ngeso mbi ntabwo ushobora kugenda mu bintu bisamaza bakaraba cyane hariho n'abana bacye birirwa ku mateleviziyo kuko baraba amavideo ibintu byose bakabirabira umwanya wabyo bakabaharurira umwanya ndetse no bidashoboka bakabarungika mu barungika twaba barungika mu miryango mu miryango o hari gihe mu miryango bafite akazi cyangwa barima cyangwa bagira ibibanye n'ahantu hariho urundi kagenerasiyo n'ubundi amunye muhira uramugaburira uragira hane mu kagenerasiyo kidakungiye abantu bahagira babiri cyangwa abana ba mukobwa wanjye azomara hiyindwi karaza ariko aragufashije kuba na mwene ibyo rero bigatuma bimukura ahandi kuko agumye muri karitsiye usanga bace bagira yamarigara akamana na ba bandi n'iki n'ibyo rero turabibabarira ubwo buryo butandukanye bukuru bashobora kubafasha muri iyo ndero mu kokiza abo bana babo.
Uruhara rw'abanyamadini yavuze uruhara rw'abanyamadini mubona rufasha ko amadini menshi abuza ubushurashuzi bwogo ingufu mubona bazishyiramwo barafasha muri iki kibazo muci
ndabumvise neza.
Tuvuga ko Thomas yavuze uruhara rw'abanyamadini, abanyamadini mubona uruhara rwabo ari ntangere boba bariko barafasha muri iki kibazo muri iki gihe cici.
Murakoze cyane, nibyo barafite uruhara rukomeye cyane kuko igice cyose kwa Mungu cyangwa wa gatandatu cyangwa wa gatanu iyo ni iminsi izwi cyane ndetse n'indi minsi barahurira muri aya mashengero ntabwo cyane bitaho icyo kibazo. Uretse nk'amashengero amwe amwe agira amakoraniro y'ugwaruka bakamubamo bacagurwa ugaruka bose batora leaderi cyangwa ugaruka bafite amabango bakabakoresha nk'indi imwe turazi nk'ishengero katolika muri diyosezi ya Bujumbura bariko barabigira ubwo bizomara indwi ariko si ugwaruka bose bariko barafasha muri icyo gikorwa ariko ayandi mashengero mato mato ntabwo kigo turabaho tugarukirize bariko baricaho icyo kibazo bobo ni ibyo byo gusera kuko ntibakibona neza icyo kibazo kandi ni nazanyigisho babaha ubwo ni umuntu atanga icyo afise ntabwo bafite inyigisho zihagije kuri bijyanye no kwandura indwara zice mu bimba birondoka indwara zandukira gutwara imbanyi batifuje ubwo rero badafite ubumenyi buhagije muri ibyo ntibari uri ibyo babahereza rero ntibari uri ibyo babagaburira ntibari uri ibyo babigisha.
Birumvikana. Reka tubandanye ku murongo wa telefone tuhe akaryo abarindiriye nabo nyene. Damas, urakoze kwihangana ikibazo cawe cyangwa icyumviro.
Mbanje kubaramutsa ubwa mbere na mbere. Murakoze cyane ku mumuro.
Mahoro neza.
Mahoro cyane, ndi Bujumbura mu Burundi muri Kanyosha na komine Muha. Hama nagira sikirize cyumviro cyane ku bijyanye na vacances y'abana barimo ubu. Nagisanze. Halo?
Yego, turakumva.
Mugisanze n'ababyeyi barafisemo uruhara rwo kuhimiriza abana babo bakabereka udukorwa duto bashobora gukora tuba tubakwiye dukwiranye n'imyaka yabo ku buryo abana badashobora gusamazwa. Urabona ubuharaje buhinga ngurukana bumenyi bamwe baca ku matelefone abandi bakara mu mateleviziyo. Ni ukuvuga ibyo byose bimwe biba bifise umwanya wabyo, umwanya w'utwo dukorwa ukaba ukwawo, umwanya w'ibyo bibasamaza ukaba ukwawo, ariko uwo mwanya wo kujya ku buhinga ngurukana bumenyi ku matelefone bakagira bakaburegeruka muto cyane kuko ni wa mwanya usanga uri kurabasamaza. Hari ibyo bakuramo abaraba amavideo ama image y'ibiterasoni ukuri ugasanga ugaruka ko rupira cyane cyane kenshi rupira mu matelefone. Mu bisanzwe babyeyi barabiregera ababyeyi bamwe bamwe bakaraba ugwaruka kuko bakaruha n'ibyiyumviro bakaruha ikiyago muhira kuko rimwe na rimwe ababyeyi nta kiyago baha abana babo. Nicyo gituma usanga urwaruka ariko rurapfa ntibamenye niyo rwapfiye. Yego
Demose, tubigifuse ku murongo, wewe urwaruka bimwe mu byo ubona ababyeyi bikorwa bobaha nk'umuci ibyo bari nk'ibihe mubona mwukwemera gukora kuko urwaruka nabwo nyine ntigoroshe ntigwama gwemerera ababyeyi icyo bahanuwe. Bimwe mu bikorwa mubona ababyeyi babasabye gukora muci mu byo bari nk'ibihe, muremera kuduga ruguru mukarima, muremera ni bimwe mu byo uhanura nk'ibihe?
Murakoze cyane. Hari dufashe nk'akarorero ngaho i Bujumbura, hariho umwana ashobora kuba yiga umwana akaba yiga ariko dufate nk'ishure ubu hari abana bariko baraheza amashure yabo masegondere ariko umwana nahagira aheze ugasanga ntazi kwimesera impuzu yiwe ni ukuvuga iki nko muri iri cico mbona ni uko umwana yoca yigishwa kumesa impuzu yiwe akigishwa kumesa nk'ikirato ciwe ku buryo naha umukozi atoba hari bamwe bita abakozi mu ntuze yabo yovyikorera wenyene hama baturungitse kuramutsa imiryango yacu ruguru ni vyiza cane ivyo dusanze bakora tukabikora tukaniga n'imico y'ikirundi niko mu Burundi dusanze tumeze hama umutumire yari yigeze kuvuga ku kijanye ihwaniro ry'urwaruka ariko rirabera ngaho Bujumbura ico alo
ego
alo
turakumva
ico genda tuse ico nosaba aya masengero n'amadini ari ngaha mu Burundi nuko igihe cya Grand Vacance kitanguye boza barategura ibikorwa bihuriramo n'urwaruka rwiza kugira baze barabaha inyigisho ukuntu bategerezwa kwitwara icyo bashobora gukora ku buryo batazosubira ku mashure yabo atacyo bamariye muhira murakoze
urakoze cyane rwose Damasi ku byiyumviro n'ibibazo byawe urakoze cyane mushinga nahe w'Imana mwishyira hamwe Crise Sans Frontières nk'uko Damasi abishikirize izo nyigisho tugarutse ku byo muri komarakora muri ici zizoba ziraba zibakangahe mu ndwi kugira ngo mufashe ugaruka mu gisagara
murakoze cyane inyigisho ziba kabiri mu ndwi ni iminsi yose ya gatatu n'iminsi yose ya gatanu mu kimbo cy'amezi atatu tuzoba tumaze kwakira gufasha urwaruka rutari ruto rutari ruke kandi turabona kuva tubitangura ihinduka ririmo ibintu biri kuragenda neza urwaruka ruriyemeza bonyine kuko icyo dukora ni ukuri tubabwira ukuri rero niryo shimikiro rya byose tukabereka imico ya kera tukabereka ukuntu babwirizwa kwitwara kandi turashima cyane benshi barahinduka baratwemera yuko bakenera n'impanuro tubahaye kandi bakazigendera
murakoze cyane none inyigisho zizobera hehe neza na neza abariko baratwumva baze kubashikira tugira aho muba muri na nimero ya telefone bo baronka ko abariko barabumva bifuza kuza kwakira izo nyigisho
murakoze cyane dusanzwe dufite ibiro mu nyubakwa zisanzwe zikukira ishengero ryitwa Pentecotiste Ini Gatoke Gweza ni Bujumbura niho hari sare nini dukoreramo ivyo bikorwa ubundi bwo tubasanzwe turafite n'ibiro mu gisagati mu gisagara ca Bujumbura kuri avenue de la Victoire ariko inyigisho zibera muri Quartier Gatoke Gweza mu nyubakwa z'ishengero ryitwa Pentecotiste Ini ishengero ryunze ubumwe na Mwuka Wera kuri telefone navuze ko ari iminsi yose ya gatatu duhera saa mbiri ya gatondo ubwo turangiriza nimba ari saa kumi n'imwe uko ikiyabo kiba cyagenze nta masaha tugira no ku munsi wa gatanu bikaba uko nyine ni iminsi ibiri tuba twahereye icyo gikorwa telefone bashobora gutelefona ku majyana 57 n'abari hanze ubwo turabafasha twarashyizeho uburyo tubafasha urwaruka ruri hanze kuko nabo ni Abarundi majyana 57 15 19 33 97 cyane ni nimero yindi 61 270 79
yego wazisubiramo
ya mbere ni umuhoro wa smart barimo rundi bacawumenya n'ingoga ni 95 19 33 97 iya kabiri niyo muhora witwa Limitere ni 61 270 79
murakoze cyane rwose murakoze cyane tubandanye ku mirongo ya telefone abanyonyi b'ijwi rya Amerika barifuza kubaza ibibazo no gushikiriza ibyiyumviro ndayishimiye turi kumwe ku murongo
ego
amahoro neza
amahoro
nduga ku ijambo
ego ahanini ikibazo nagomba mushikirize
nk'intererano kuko turavye ugwaruka mu gihe cy'uburuhuko urafise ibintu byinshi irusamaza irusamaza ugahura abanyapolitike bariko barabakwegera muri ibi na biriya rero nuvuga ni nk'impanuro noha ugwaruka nuko goraba ukuntu bajya hamwe bakakora ibikorwa bibateza imbere bakiga imyuga mu mwanya bari mu buruhuko bakarondera ikintu cyobafasha kumbure bagafasha n'abatezi kugira abatezi baronke n'amahera azoshobora kubafasha mu buryo bwo gusubira ku ishuri kuko narijya abarundi uhura abarundi bakenye ugahura no mu gihe cyo gusubira ku ishuri barabura n'uburyo iyo cyumviro cy'uwanjye nabona ko cyobuko hama n'abagerageza kwigisha bakabigisha inyigisho z'urukundo ahanini bakitaho ibijyanye n'iby'Imana kuko nibo bantu ba mbere dusigaranye ba mu Burundi bashobora kwigisha ibintu bidatuma bakwegerwa muri ibi na biriya byo batera byo batuma bajya mu ngeso mbi. Ikibazo cy'iwanjye cyari icyo.
Urakoze cyane rwose ndayishimiye. Icyo cyumviro ni nacyo gisa n'icyo King Blaise Habonimana yashikirije kuri Facebook. Yavuze ati ndabatumira kuja gukarisha ubwenge mu bigo bitandukanye bikora ibikorwa mweni ivyo muci. Nivyo yashikirije King Blaise. Turafise kandi na Ngoboka Jean-Claude ati yewe nukuri ugwaruka rugomba gukora rwose. Turaza kumuhamagara ku murongo wa telefone nabo nyene ashikirize kumbure bimwe muri ivyo bikorwa yiyumvira ko bishobora gufasha. Turamuraba ku murongo wa telefone ariko barashikiriza ivyumviro kuri Facebook. Mubandanye mwongere mutange na telefone zanyu turabakura. Telefone yacu mushaka kutwakura ko kuri WhatsApp ni 1202 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramo 1202 4 4 1 9 9 3 1. Reka tumire amate turagaruka mu kiganiro.
Ijwi ry'Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga hano kwira ijwi ry'Amerika muri studio gatanu muri kumwe naho yanitanga ishaka. Turiko turaganira twiheza ivyo ugwaruka gukora muri rici badafise amashure bari mu karuhuko no musi wa gatatu tuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu. Rero turiko turiheza ivyo ugwaruka gukora mu kwirinda ingwara zica mu bihimba vyirondoka. Izo ngwara zikaba zifatanye n'inyifato zitabereye ugwaruka rukunze kugira muci. Rero tukaraba ico bokora kugira ngo birinde izo ngwara, birinde kandi no gutsama inda batipfuza ugasanga bibashize mu bibazo. Kumbure nkaho ubu mu Burundi hari igihano cyo gukurwa mu mashure ku bazotwara inda z'ishushu bakiri mu mashure. Abahungu bazohabwa imyaka ibiri y'uko kwirukanwa ku ishure, abazotera inda abakobwa bagenzi babo. Rero twatumiye ishirahamwe Clinicien Sans Frontières, abavuzi batagira imbibe, bafise igikorwa cyo kwigisha ugwaruka mu gisagara cya Bujumbura ku byo bokora batanga inyigisho zitandukanye zo kubafasha kwirinda kugwa muri ibyo bibazo, kugwa muri izo ngwara bashobora guhura nazo mu gihe cici. Turiko tuganira rero na Ingenieur Albin Uwimana, niwe muyobozi ajejwe imigambi muri iryo shirahamwe. Twanose rero no ku murongo wa telefone umwe mu banywanyi b'ishwi rya Amerika yari yashikirije yuko ugwaruka rutegerezwa gukora, ati ugwaruka gukora rwose rero Jean Claude niwe batwumva ku murongo twavuze byinshi kubijanye n'ivyugaruka gukora uwo bufise kumbure icyumviro cha bimwe mu bikorwa ugaruka rushaka gukora muci byo bafasha kwirinda ingeso mbi. Allo Jean Claude.
Allo.
Jean Claude uratwumva? Mwari mwashikirije ku rubuga rwa Facebook yacu yuko kumbure ugwaruka rukwiye gukora kugira gwirinde kugwa mu bibazo muri rici aho atacho bari ko barakora bari mu karuhuko k'amashure wo hanuro gwaruka gukora iki
bagomba gukora nyine bagiye mu mirimo ibaganisha hano habi bagakora ibintu bike mu mucyo nyine batagahita bahungabanya
ubahanura yuko borondera akazi ubahanura yuko borondera akazi kumbure ukazi akazi kabahemba nikabakoroshe kuronka kuko abenshi tuganira nabo baravuga yuko bagira ibibazo byo kuronka akazi hari yindi mirimo kumbure uwo baha imitwe yuko bokora mu gihe batoronka akazi. Ndakeka Jean Claude telefone icitse. Nta kibazo tubandanye ku murongo wa telefone n'umutumire wacu. Mushinga nahe Albert Uwimana, izi nyigisho mugiye muri ko muratanga kugwaruka mufise ubushobozi cyangwa ububasha uburyo bwo gufasha ugwaruka rungana gute ibigo byanyu bingana bite mwatugiye ko mwa muzoza murabakira kabiri mu ndwi kuwa gatatu no kuwa gatanu mushobora kwakira nk'abangana bate ku munsi wa gatatu no wa gatanu.
Murakoze cyane nibyo urugendo dufite turaje n'ikibanza dushobora kurenza ugaruka amajana abiri abantu amajana abiri nibwo bushobozi dufite kandi ibikorwa nyine dukora ni iby'iwacu nyine nta muntu tuvuga ngo aradufashe cyangwa kugira neza ngo adufashe ubwo yabo gukora ibyo bikorwa cyane ari amashyaka y'amafungo gukora icyiza nzorindira ko ari ubundi azo bavuye hanze uza kuza gukora iki cyiza urumanikizo wawe kibaye icyiza uri umuntu rero uzi icyo uri kurakora ubonye ikibazo abona n'imicyo ukeneye kubishyira mu gihe ukabikoresha n'ibyo turakora ibyo dushoboye kandi biragenda neza bishatse kuvuga ko turose uburyo tumeze uburyo urumanikizo wawe ntabwo bagahurira nabo bamaze amasaha yose amahoro yabo arahungabana gatoyi turose uburyo murumva ko twakora byinshi kandi byiza nibyo twakira abantu bashika amajana abiri bitwaje ikibanza dufite dukorera abemeye kukiduhereza nabo ni abana beza ubwo turiha amafaranga y'amasaranga twakoresheje.
Mwavuze ko nk'uko mubivuze n'amasaha menshi muzoba muri kumwe nabo murabafungurira muri aya masaha kuva saa mbiri gushika saa kumi muba muri kumwe canke barataha bagafungura bakagaruka
ye nibyo navuze abaji barahaguma nyine nicyo gituma navuze ati ni defi canke ni akabazo gatoyi nyine bamushyiranganye ubugejwe kakuza kuduha umuceri n'ibiharage amavuta tukayarondera nta kibazo byacu bagaburire kuko nabyo turabona faranga ahaje kuko amahoro yabo yo mu nda arahungabana ariko kugira ngo batware inyigisho ziba zikwiye baba bazitanga nabyo tuzitanga nta mpembo ntaki cyumfasha cyane kandi kikagenda neza murumva ko cyoza umusaruro mwinshi cyane.
Kumbure uraza gusubira kuduha nimero mu mpera z'iki kiganiro hashobora kuba hari ababyeyi bumva ko kino gikorwa ari igikorwa gihambaye kandi cyofasha urwaruka bagashobora gufasha muri ibyo bikorwa murimo. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire abandi banywanyi. Tufite witwa Gerard, uraho neza Gerard?
Na mahoro.
Yego, kibazo cyangwa icyumviro? Ufise ikibazo cyangwa icyumviro kuco ubona urwaruka gukora muri iki gihe cy'iki? Telefone yongeye
kuko
halo
nuko bo kwegerana hanyuma bakajyamwe kugira ngo bashobore kurangura imigambi yo kwiteza imbere niko ndabibaza.
Subiramo, ntitwakumvise neza.
Nuko urwaruka rwoja hamwe hama rukagira imigambi kugira ngo bashobore kwiteza imbere na cyane cyane muri iki gihe hari ubukene bw'akazi.
Icyumviro cyiza cyane. Hari icyo woba warabonye mu minsi yahera cyakunze kugwaruka gwagiye hamwe kumbure wo bafasha kubaha imitwe imwe mu ma project canke programme baba barakoze bagiye hamwe bashize nditswe hamwe gwaruka co bari nk'ikihe co fasha abandi bari ko baratwumva
ezo mena nabonye gihe kimwe araheje nk'umwaka nabonye abanyeshuri abari bavuye ku mashuri hanyuma bahirije amashuri ya hanyuma kubera bari bareje amashuri atakanika byo bashobora kuronka bake bajya hamwe bafyatira amatafari hanyuma barayadandaza ubu bageze ku mugambi umeze neza cyane.
Icyumviro cyiza cyane rwose, icyumviro cyo kuja hamwe bagakorana bakongera bakanahakura n'amafaranga ni byiza cyane rwose. Gerard turagushimi.
Ego murakoze.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri mwoni muri sanga mwumva buri munsi. Turi kumwe na Albin Uwimana, ingenieur Albin Uwimana mushamwe Clinicien Sans Frontières. Amishana na Uwimana Gerard duhejeje kumviriza munywanyi w'Ijwi rya Amerika shikiriza icyumviro cyiza cyane cyuko ugwaruka gwoja hamwe yaduhaye akarorero kwaho yabonye bamwe bagiye hamwe bagafyatura amatafari bakakuramo amafaranga ubu bakaba bageze kure. Ibi birakunze kwibonekeza muri iminsi muci ngahe Bujumbura cyangwa ahandi?
Ego cyane birakunze kuboneka ni muci akuma amatafari, ibyo birakunze kuboneka cyane kandi ni byinshi cyane. Ugwaruka nabo bakaba rubaka uretse no kubumba hari haba yazana bigasaba aho bayadepoje kuyashikana ku ishaniye bigasaba ko bayikorera ku mitwe n'ibyo byose ugwaruka nyine rubabikora barabikora ubuzi buriho ubuzi buto buto buriho ntushobora kubura ikintu ukora naho ufata ibiyoba agasaba umubyeyi amafaranga y'ikiro kimwe cy'ibiyoba akadandaza none ko ari ibintu bagomba bakenera kunywa kugufungura nawe udandaza ipakimwe y'ibisuguti biranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu mu mezi abiri mu kwezi uzoba wamaze kuronka inyungu ibihumbi cumi mirongo irindwi mirongo itatu ukazogura amakayi ukazogura n'ikintu wifuza rero utuntu duto duto ushobora gukora muri iki gihe cy'uburuhuko ubuzi buriho ibikorwa biriho.
Mu minsi yahera twaranavuganye na bamwe mu rwaruka bashoboye kuja mu bintu byo gukora mu mamanza haba kuvyina haba guseriva nkuko mubivuze ibikorwa ni byinshi cyane abajene bavyitayeho kumburebo habonera umugisha bo habonera akarusho ko kuguma bakora hako kwicara nkuko twavuze ku marigara. None nk'izo nyigisho mushinga ntahe w'Imana izo nyigisho mutanga zoba ari nyigisho mubabwira nyifato mukababwira uko ibintu bimeze canke murabaha nabo nyine akajyo ko kubaza ibibazo muri izo nyigisho?
Murakoze cyane turabaha akajyo bakabaza ibibazo kandi tuba twateguye inyigisho bibaye n'amakuru dufite n'ibyo twumvise tuba tuzi ibyo bakeneye kugaruka kuko iminsi yose navuze ko twataga itariki zine ntabwo tuba dufite inyigisho zimwe gusa usanga inyigisho z'imico myiza rikarite indangagaciro hari ibyo bahurira ko buri munsi ufite inyigisho bihuriranye kandi bihuye n'ibyo rwagwaruka nyine ruba rukeneye iruhande yaho tutegereza kubabarira nyine bitegereza kubabarira n'icyo twakwita mondo pasi cyangwa kode none kugira biteze imbere kugira bave muri izo ngeso mbi bokora iki tukaza tubabarira ati ushobora kudandaza impuzu ziriya mpuzu bazita okasiyo de rope cyangwa kombokombo ziracaboneka mu Burundi ziracaza ntibarazica muri East African Community rero ushobora kugenda kuyirangura ukayirangura amajana abiri amajana atatu ugiye kwayigorora ushigura ibihumbi bibiri ibihumbi bitanu ibihumbi icumi kandi uraronka abakiriya ibyo ni bisaba umutaho ungana gute ntabwo bisaba umutaho munini hari n'ibindi turabereka nti nta hata na kimwe waba ufite ushobora gukora nk'umurimo wa marketing hariha ibintu bimwe mugiye kubikora ugasigurira abantu 10 bacho baguha iki 10 nimba ari nka consultation na karorero ugiye kwa muganga no ku muganga w'amazi cyane w'igipimo natwe mu bitaro wa cyangwa igipimo cyo gipimo rero umugwayi aje urumva baraguhereza nawe ITK cyangwa iki 10 ni ibintu rero byanye babiri batatu bane batanu wovuga ngo nta mutahe waronse ni bya bindi rero ushaka gukora naho ukoresha umuntu waguca ufite amaboko abiri ukaba ufite amaso ubwirizwa gukora kandi ukaronka icyo ubwirizwa kuronka.
Urakoze cyane rwose impanuro zikomeye cyane kugaruka twizera ko bariko barazifata nka nkama. Murakoze cyane. Tubandanye ku murongo wa telefone twakire Benedicte. Uraho neza Benedicte?
Meze mute kizu ya Amerika?
Turaho turashima namwe.
Jewe ni sawa meze neza.
Uherereye he?
Jewe ni mu gihugu cy'u Rwanda ni Kigali.
Ikibazo cyane
ikibazo? Ikibazo ndabumvise none hasi nari nabakuri nabashatse ndababura.
Tanga icyumviro kuco ugaruka gukora muri iki gihe cici aho usanga tacho bariko barakora ugasanga bagiye mu ngeso mbi zoshobora kubaha ibibazo ugasanga baragwaye indwara zo mu bihimba byirondoka ugasanga barasamye inda zimbanye batifuza. Ubona bokora iki ikibazo gihagaze hehe neza na neza mu karere canke ngaho mu Rwanda?
Icyo mara bokora nk'abantu babajene no gushaka kwanze cyo gukora nta gusamazwa nta kurirwa muhira birirwa mu bijyabo rezi murambo na Kigali bakirwa bakina n'utwo bafese bakadushyira icyuma cy'umusinwa. Ntago bagomba kwirirwa mu rugo bagomba gukora gushaka icyo gukora kugira ngo bishingiye basamaza kuko ibi basamaza mu mujyi ni byinshi. Mbona ntacyo nta kindi atari icyo ngicyo kuko ndabona iyo wiriwe mu rugo ntukore ukirirwa mu rugo uri gutakaza intuze iyo ugiye mu ngeso mbi bituma utakaza n'umuco ariko iyo ushatse cyo gukora ugashaka imirimo biratuma woroherwa gusoma ko wakwirirwa mu rugo inzara iko kwica muhira atacire kurakora.
Benshi batanze impanuro nk'izo utanze none abatabikora byo babiva kumbure kuko utiyumvira cyangwa kuko kugira ubunebwe cyangwa kuko utagira abagenzi babaguhanura neza abo usanga birirwa muhira kumarigara bo usanga ikibazo kiri he neza na neza?
Ikibazo cyo kwirirwa mu marigara baba bavuze icyo bakora bamwe urabona ko bize bakabura icyo bakora abandi barakora ariko kubera kubura akazi kanabuze no kuvuga ko ubungubu ni ukwihangira imirimo ariko imirimo y'ubungubu iyo utageze igitekerezo cyo kuyihangira ngo ugire icyo ugeraho ngo utegereje naka ko zakubwira ntabwo uzayihangira. Ubwo nyine ni ugutsitsira hasi ugatekereza ukihangira imirimo icyo ugomba gukora ubwo nazangaga mbi ntabwo zabukizigiyemo kuko nta mwanya uzabuzifitiye ariko ingeso mbi zivana nuko uba wiriwe ushonje nta kazi nk'abana b'abakobwa niyo abasore nabo nabo ni uko babiriwe nabo bana b'abakobwa ntacyo bakora ugasanga bihiraho ngaho.
Birumvikana ariko nari numvise umengo ngiye kuvuga abakobwa bonyine kuko ndumva mubakarira cyane ko baje mu ngeso z'ubushirashuzi nk'umengo nibo bonyine babyikora.
Niba badukurura kugira ngo bigende gutya
nibyo.
Ariko njyenda bakunda kwije rya Amerika nari nashatse nimero ndakubura abo nemeye kuri recording uri kuvuga nimero kugira ngo ndagufatishe ndakubura none ndabashimiye cyane kwije rya Amerika
nibyo cyane
nabahamagaye nkaba ndababonye.
Urakoze cyane kandi wisangire n'abagenzi bawe. Urakoze cyane.
Muzuriza abantu bonka kwije rya Amerika niyo muzungu yampaye ampamagaye muzuriza
yitwa Facile ndamubwira arahumva. Urakoze cyane.
Sawa murakoze nzajya mbahamagara.
Sawa murakoze cyane. Uradutunga Alvin Wimana ku kiganiro tuko turagirana n'abanywanyi bacu ariko tugarutse kuri iki kibazo nyine kuri izi nyigisho muri ko muratanga zuba ni inyigisho zitangwa ku buntu ugamushinga ntahe ko twumva uburyo usanga ari ikibazo.
Murakoze cyane neza cyane turabavuga batagira imbibe ubwo navuze nyine ni ku buntu abaza ariko urumva ko atari hagati mu gisagara cha Bujumbura ikikari imenya kugenda no gusubira inyuma ari imenya murumva ikibazo gusa dufite inzara nyene amahoro arahungabana mu nda nyene kuko umba ntacyo turi bugire icyo dushoboye nicyo ku buryo bwacu ukwitanga kwacu kugira neza kwacu nuko kwashikiriza izo nyigisho zihindura bituma hazikira ibita changement positive ihinduka no vuga ryiza rigaragara
nko ku munsi umwe umuvyeyi yoba ari karabumva canke ishira hamwe canke umugwiza atunga ku munsi umwe kugira ngo mugaburire abo amajana biri mu bamwaronse mwo busaba yuko yofasha nkangahe
urumva twakira abantu 200 ico harura yo yofungura imisahani nyine biroroshye urumva nawo ufatira ibintu 200 cyangwa 300 kugira 200 urumva ko ari 500 cyangwa 600
nta kibazo nta ugufa kugubishikiriza nta ubizi aho umugisha woza uva bashobora kuba abagwiza atunga bavuga bati reka duterere ugasanga 500 ni bike cyane kuri bo kumbure abatwumva bazobafasha mu bikorwa murimo Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turasozera ikiganiro cacu muri isanga turimo cyacereke amagara y'abantu cyane cyane amagara y'ugwaruka muri kigihe cici aho usanga baja mu ngeso izina ziriya zo batuma batwara inda zibatipuza cyane bagwara ingwara zica mu bimba byirondoka twababwiye ko turi kumwe na Clinicians Sans Frontières ama abaganga batagira imbibe bariko bara dufasha muri iki kibazo reka tubandanye ku murongo wa telefone tugerageze kwakira umunywanyi wa nyuma ashikiriza ikibazo cyangwa icyumviro Gordien uratwumva Allô Gordien Allô Gordien turi kumwe kumbure Gordien ari mu nduru ntari karatwumva neza sinzi ikibazo kiri ku murongo wiwe ariko tugaruke ku mutumire wacu mushinga nahe w'Imana mwavuze mbere kubijanye n'ivyo muri komara akora vyerekeye gusiramura ico gikogwa mwavuze ko kizoba mu kwezi kwa munani naba ntihenze coco naco nyene kizoba kiri ku buntu muzokwakira abantu imisi yihe niyo misi nyene yo kwa gatatu no kwa gatanu bizogenda gute
murakoze cyane tuzotangura mu kwezi k'umunani azoba ari ku buntu navuze neza mu gihe turonse umugira neza duha ibikoresho amapansuma amabetadine ya miti nyene ikora inyuzi mu gihe tutaronse abagira neza bazoduha ibyo bikoresho cyane badufasha kugura ibyo bikoresho ubwo tubariye abantu kubo kwitangira amafaranga byo bazimba kandi twoba tubananije uburere imana ni bifasha akaboneka umugira neza cyangwa abagira neza baduha ibyo bikoresho twebwe abaganga bacu abafasha mu by'ubuganga amavuriro arahari bariteguye gukora ku buntu acte medical cyangwa chirurgical ku buntu bagakorera ibyo bikorwa abo bantu rero niyo minsi yindi isigaye uretse kuwa gatatu no kuwa gatanu azoba ari kuwa mbere kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatandatu iminsi ine niyo tuzokora ko icyo gikorwa
ego none hari ibikorwa bindi uretse uko izo nyigisho hari ibindi bikorwa muba mubaha ugwaruka kugira ngo bakore iyo yindi minsi batazo ariko barakira inyigisho nko kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa kane hari ibindi bikorwa ishyira mu ryanyu cyangwa ikigo cyanyu byo ba biri kubirakora kugira ngo bifashe ugwaruka
uyu gugaruka kwikirana izo nyigisho inyigisho ntabwo duca tubaha ibikorwa ngo dukorere ibi n'ibi n'ibi bacabasubira mu mihani wabo hama hari abazogaruka bagaruka ahubwo badushingira intahe ukuntu bagize impinduka bagiye gushyira mu ngiro za nyigisho twabaha
murakoze cyane rwose nkuko twabivuze tuko turasozera ikiganiro rero mudushikirize impanuro za nyuma inyigisho za nyuma umunota umwe zo gutekerera ugwaruka rwateze amatwi cyane rukumva inyigisho n'impanuro mwatanze uno munsi muri make murakoze cyane rwose mushinga nahe ingenieur Albin Uwimana mwishyirahamwe Clinicians Sans Frontières abaganga batagira imbibe
aba
murakoze cyane ego murakoze cyane reka ntangure hera kamo ugaruka n'ababyeyi baze muri izi nyigisho barundika abana babo muri izi nyigisho ndetse n'ababyeyi n'abagira neza n'amashira hamwe baba barundi bari mu Burundi n'abari hanze badufate mu mugongo bafate mu mugongo kigo akora igikorwa cyiza kiza kandi gishimishije ibyo tuzobakiza yombi kandi tuzobakengurukira ku bayobozi b'igihugu nabo nyine bajya batwara ry'amashyirahamwe ya UNICEF n'ayandi nabo baraba amashyirahamwe akora agakora ibintu byiza biboneka ata buryo bakoresheje cyangwa basabye nabo badufate mu mugongo nabyo ni byiza cyane yego hamaneye mu kurangiza tunoreka gushimira cyane muri imana dufashije mu kiganiro nkashimira ni radio ya Amerika cyuje atacho ridakunda kugira ngo abarundi nabombye ikirimi bikeneye n'ikinyarwanda banerwe neza bibakire n'imitima kuko benshi baramenye ibindi bikorwa baba bari mu mahanga baba bari mu Burundi
akanyeka tubanyiga cyurakoze cyane gospel mushinga nahe engineer Albert Uwimana mwari kumwe na Oriane Itangishaka mwese turabashimiye
Oriane Itangishaka urakoze kuri icyo kigano muri sanga utuje